bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Hikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nirinahazwe. Umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wasozereye amasengesho warumaze mu iminsi witegurira gutora umunyamabanga mukuru wawo mushasha azomenyekana ejo aho bukera ku munsi wa Mungu. Abadandaza bo mu ntara ya Gitega ahari hamaze iminsi habera ayo masengesho bavuga ko yabahombeje cyane.
Igikorane gitanguye twese twasorikirwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igaca yugagwa. Sitwebwe ngaha mu muci wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara.
Uyu ni umwe mu badandaza bo mu ntara ya Gitega ari mu bemeza ko bategekwa kugara amaduka yabo kugira ngo baje mu gikorane cy'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Hakugira mu Burundi mu Rwanda naho abanyagihugu baba mu bugari butandukanye bw'umurwa mukuru wa Kigali batangwe gupimwa ikiza cha virusi ya corona ku buntu. Aya makuru se duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Reka ariko tuyahere kuyagezwa hirya nino ku isi na cane cane ku mugabane wa Afrika. Abategetsi muri Somalia n'igisirikare ca Uganda bavuga ko baraye bishe intagondwa z'aba Al-Shabab zigera ku 189 mu kiganiro buramatari w'intara ya Lower Shabelle yabereye mu ico gitero ariwe Abu Kadir Mohamed Nour Sid yahaye igisata ca Somali ku ijwi rya Amerika. Yavuze ko izi ntagondwa zishwe mu masaha akuze ejo kuwa gatanu no mu gatondo kuno wa gatandatu hifashishijwe kajugujugu y'abasirikare ba Uganda babarizwa mu muryango umwe bwa Afrika bari kugarukana amahoro muri Somalia AMISOM. Icegera cy'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda nawe Lieutenant Colonel Deo Akiki yemeje ano makuru avuga ko hambavu yabo bishwe hasambuwe ahari habitswe ibirwanisho byabo. Bongera kandi bamenagura n'amapikipiki yabo ba Al-Shabab. Mu itangazo rya UPDF igisirikare cya Uganda cemeje kandi ko hari n'inama y'izo ntagondwa z'aba Al-Shabab yaburijwemo abategetsi muri Somalia n'igisirikare cya Uganda bigambye iki gitero bavuga ko arico ca mbere gihitanye abarwanyi b'aba Al-Shabab benshi mu minsi mike. Ibi izi mpande zose zikabishimangira zivuga ko zibikesha umukenyuro mushasha wo kwifashisha za kajugujugu. Kuva ejo kwa gatanu abanyagihugu bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania ntibemerewe kwinjira ku butaka bw'Ubwongereza. Umushikiranganji ajejwe ivyo kunguruza abantu n'ibintu mu Bwongereza yatangaje ino ngingo asigura ko ari ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukumira ubundi bwoko bwa COVID-19 bukomeye bwibonekeje muri Afrika y'Epfo. Mu gihe ubu bwoko bwa COVID-19 busanzwe buvugwa no mu Bwongereza, Tanzania na Kongo navyo akaba ari bihugu bidahanura urubibe na Afrika y'Epfo. Abatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi babandanya kwibaza igituma arivyo vyakumiriwe ntaco yaba leta ya Tanzania canke ya Republika ya Demokarasi ya Kongo biravuga kuri ino ngingo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose agezweho yijya nino ku isi mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amasengesho y'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD yaramaze iminsi abera mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike yasozerewe kuri uno wa gatandatu. Abadandaza bakorera muri iyo ntara bavuga ko abasigiye agahombo kanini. Mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri.
Aho ku murwa mukuru wa politike mu mabarabara mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi hose yashinze amabendera y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva kuri uyu wa kane. Mu mabarabara kugira ujabuke ni ibintu bigoye kubera imiduga myinshi y'abaja mu gikorane bavuye mu gihugu cyose, yaba imiduga ya leta iy'abigenga n'urutavanako. Abapolisi buzuye mu mabarabara bamwe bazibira kugira abategetsi barengane abandi bakugururira izigiye mu gikorane amashuri ubuzima bwa leta bakora imbere ya saa sita gusa ububare amabutike isoko vyose abajejwe intwaro n'umutekano bategeka bene vyo kugara igihe igikorane gitanguye no kuvuga isaa zitandatu kugira abantu bashobore kwitabira ayo masengesho ari benshi nk'uko ababa ahigitega bavyiganiye ijwi rya Amerika isoko yoyo iba yugaye guhera saa tanu kuko igipolisi nibonera kure bakwiragira mu gisagara baca biruka kuwutarugara agahengwe kaboneka mu ijoro aho usanga ububare bwuzuye muri ivyo vyo kugara amasoko abatari bake mu badandaza imyidogo n'imyinshi kuko ku bwabo bavuga ko ari kubarenganya kuko bategekwa kuja gusenga bagaheza bagahomba amahera bari kudandaza uwo numwe muri abo badandaza yavuganye n'ijwi rya Amerika
atwebwe abadandaza twarahahombeye cyane gose kubera ko tutigeze turonka umwanya wo kudandaza no kuvuga igikorane gitanguye twese twasonikirwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igaca yugagwa sitwebwe ngaha mu muji wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara ingorane ya kabiri twagise nuko abantu ntibashobora kuronka abasumira kubera ko yaba isoko nkuru ya Gitega nkuko twabivuze canke bwaba ubusoko buto buto bw'amakaratiye gose bwaca bwugagwa kuvuga umuji wari ukikujwe n'abapolisi bose abasirikare baca batwugaza nyene urumva ko batashobora ko umuntu ashobora kubandanya adandaza cyangwa ngo arohere hasumira harimo n'abirirwa ubusa kubera icyo kibazo cy'amabutike n'amasoko abayugaye
mu ishyirahamwe yishinze kurwanya kurya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricom naho bemeza ko gusenga atari bibi bamenyesha ko bene ivyo bikorane bihomvya leta kuko abategetsi bavyitabira bakoresha uburyo bahawe na leta kugira batunganiriza abanyagihugu Gabriel Fili agasaba ko bene iyo ngendo yo hinduka igihugu cya mbere gikenye ku isi kikitaho nyabuna ibikorwa by'iterambere
murabizi ko ishami rikomeye rya mari rikorera ravuga neza yuko amafaranga y'igihugu hagomba gukurikizwa ibisabwa n'amategeko ajejwe ivyo gutunganya amafaranga aha rero turabona neza ko ivyo bitegera bikogwa ubwa mbere ivyo bikorane bitwara amafaranga menshi twaharwa duharura hagati y'imiliyoni ijana zirenga amamiliyoni arenga ijana akoreshwa mu bikorane nk'ivyo mu gihugu gikenye nk'uBurundi muzi ko ari igihugu ca nyuma twebwe tubona neza yuko nivyo gusenga ni vyiza ko babikora mugabo nuko uburyo bwa leta butosubira gukoreshwa ibitoro amafredo mission nukuvuga ya mahera y'impamba amamodoka ya leta n'ibindi ivyo igatategekorerajaho rivuga yuko ivyo biri mu bikorwa vya leta biriko birakogwa ntibagomba kubikoresha bagomba kugenda n'uburyo bwabo gusa
ayo masengesho bitekanijwe ko asoziyegwa kuri no wa gatandatu ku munsi w'Imana hagatogwa umunyambabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD azoca subira Evariste Ndayishimiye yahora muri ayo mabanga Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire kanongere kunguru yawe ko mubanugwa nugwa ko bashobora gutorwamwo uwo munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD azobagiye gusubirira president Evariste Ndayishimiye harimwo Reverien Ndikuriyo yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi kuva muri 2015 gushika muri 2020 umushinga amateka Zenon Ndaruvukanye ari mu bambere binjiye mu kiroberi cha CNDD-FDD bakiri mu ishamba hamwe na Victor Urikukiye abarizwa mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA ejo kwa Mungu tuzobikurikiranira hagufi hama uzotorwa tumu bamenyeshe amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu Rwanda ikigo c'igihugu kijeje kwitaho amagara y'abantu RBC mu mpfunyapfunyo gifatikanije n'igisagara ca Kigali batanguye ibikorwa vyo gupima ku buntu abantu COVID-19 ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuye
abapimwe n'abantu bose bafite hejuru y'imyaka 70 bafite indwara zidakira nka diabete umuvuduko w'amaraso indwara z'umwijima impyiko n'abafite virusi itera sida muri iyi gahunda kandi hazapimwa abahuye n'abanduye coronavirus n'abafite ibimenyetso by'iki cyorezo ariko bakaba bataripimisha. Itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko igikorwa kizabera kuri buri kagari mu rwego rwo kureba uko icyorezo gihagaze muri ibyo byiciro ndetse bigafasha inzego z'ubuzima kurushaho gufata ingamba. Kuri wa gatandatu mu gihe cya saa mbiri za mu gitondo ijwi rya Amerika ryagiye mu kagari ka Bibare mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo aho abaturage benshi biganjemo abakuze bari bitabiriye kwipimisha. Uyu mugabo wavugishije ijwi rya Amerika afite imyaka irenga 70 asobanura ko yitabiriye kuko byabereye aho atuye kandi bakaba bapimiye ubuntu.
Bayitabiriye kuko byanyuze mu bayobozi bo mu mudugudu natwe abashinzwe amasibo kuza kuza mu baturage kugira ngo bamenye bagahora nabo ubwo gucikanwa babishaka byitabire cyane cyane noneho ko batarama ngo ntamafaranga ariko ubwo ubuntu bumva ageze imyaka bavuga 70 kuzamura bumva afite indwara zidakira koronike azi nabo yipimishe uko niyumva ntabe mfite ariko ntawamenye. Duteye ubwoba kuko n'icyorezo urebye statistike zitangwa buri gitondo buri gitondo ntawutagira ubwoba. Tudufashije ngo dukore ku buntu ubundi umuntu yatanga 50 ariko tukavuga ati ababishaka tubakore ku buntu numva ntabacika ntabacikanwa n'ubwo buntu bwa leta yacu.
Sabakuze gusa bitabira igikorwa cyo kwipimisha COVID-19 mu tugari kuko hagaragaye n'abakiri bato bari baje kwipimisha. Uyu musore avuga ko yaramaranye igihe kinini inkorora akikeka ko nabashobora kuba afite COVID-19. Nkureba ndabona nta na 30 ufite. Kuki wewe waje kwipimisha?
Nuko numva nange mfite icurane. Yego. Maze nk'ikimwe mbifite. Mba nani nipimishe byaba byiza kandi ari no byana amahirwe yo kuba byaje mu kagari kacu. Natanye nko kwa mbere. Mfite icurane. Mwana imiti nyine bicurane bisanzwe. Wenda jya ndebe nimba rishya.
Usibye icurane hari kindi kimenyetso waba warumvise mu byo bavuga kuri COVID?
Oya.
Ni bicurane
gusa.
Ibi bikorwa byayoborwaga n'abaganga babiri, umwe ugenda ufata umwirondoro ugiye gupimwa, undi agahita apima umaze gutanga umwirondoro. Muganga Parfendize yasobanura uko igikorwa kirimo gukorwa.
Ni ukuvuga ngo uburyo dupimamo kugira ngo twihute ni byo twita test rapid. Igisubizo nyine cyihuse. Ni ukuvuga turagupima umuntu igisubizo kikaba gishobora kuboneka mu minota 15. Tukaza kugenda tubamenyesha ibisubizo byabo hano nyine kuri site. Uburyo turi bukoreshe ni uburyo duhita tubona ibisubizo uyu munsi tutarinze kujya muri mazindi processing zidasanzwe kwa turapima duhita tubona igisubizo uyu munsi. Iyo harimo abanduye dufite uko dukorana n'ubuyobozi n'izindi nzego z'ubuzima na RBC birumvikana tukabakurikirana tukabashyira tukamenya niba tubakurikiranira mu rugo mbega tukamenya uko tubadmitinga uko tubakira muri home based care ni nabyo turazi kubimaneginga bitewe n'uko tubonye izo kesi.
Muri rusange utugari tugize umujyi wa Kigali ni 161 biteganijwe ko muri buri kagari hapimwa abantu 125 ni ukuvuga ko abagera ku 20 aribo barebwa n'iki gikorwa. RBC isobanura ko nta kiguzi kizasabwa ku bazipimisha kuri iyi nshuro. Kuri ubu imibare y'abasanganywa COVID-19 ikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu, gusa umujyi wa Kigali hakagaragara umwihariko kuko ari bufite abenshi bagenda bandura buri mugoroba ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo abenshi bakagaragara mu mujyi wa Kigali. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abatandukanye barimo abadiplomate ba Amerika babandanya kugira ico bavuga ku birori vyo kurahiza President Joe Biden na Vice President wiwe Kamala Harris mu kiganiro cihariye userukira Amerika muri Irlande. Ha Ijwi rya Amerika yagarutse kuri bimwe mu vyaranze ivyo birori. Ni mu nkuru y'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika, Natalie Dieu mwumva mu Ijwi rya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Kuba diplomate benshi bahagarariye ibihugu bya Washington DC, uyu muhango wari uwo kongera gushimangira ukutajegajega kwa demokarasi ya Amerika nyuma y'iminsi 14 habayeho agatendo kanyeganyije igihugu n'inshuti zacyo hirya no hino mu isi zikikanga. Mu kiganiro kuri telefone, ambasaderi w'igihugu cya Ireland muri Amerika, Daniel Mulial, yahaye ijwi rya Amerika, yavuze ati i Washington hari abambasaderi babarirwa mu 190, mbese navuga ko nibura batari babuze kugera ku 180. Ndibaza ko nta watumiwe n'umwe ari kubura muri uriya muhango, keretse uwarwaye cyangwa hari n'impamvu ikomeye. Ambasaderi Mulial avuga ko we n'abambasaderi bagenzi be bari biciye neza ku muryango wa Capitol, aho Perezida Joe Biden na Vice Perezida Kamala Harris barahiriye. Ati twarabikurikiranye neza, byari bibereye amaso, ni ibirori byanejeje cyane kandi ijambo rya Perezida ryankoze ku mutima. Uyu mwambasaderi akomeza avuga ko yumvanye misa na Biden, umuryango we n'abandi banyacyubahiro bakomeye muri katedrali yitiriwe Mata y'Intumwa. Iyi ni misa yabaye mbere gato y'umuhango w'irahira. Avuga kandi ko yanejejwe n'uko muri iyi misa hari umucuranzi ukomoka muri Ireland waririmbye igice cy'indirimbo yanditswe n'umuturage wa Ireland. Martin Weiss ni ambasaderi w'igihugu cya Autriche Washington, wavuga ko icyamunejeje cyane ari ukubona ingoro Kongere ya Amerika ikoreramo Capitol, ariyo yabereyemo ibirori byo kwishimira demokarasi. Iyi ngoro yari yagoswe n'imbaga y'abashyigikiye Donald Trump mu byumweru bibiri imbere yaho, bagamije kuburizamo gahunda yo kwemeza mu buryo ntakuka intsinzi ya Biden nka perezida wa Amerika. Ntawe ushobora kwibagirwa ibyabaye ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere, ishusho yabyo ntiratuva mu mutwe. Uko turimo kubona Capitol siyo sura yari ifite mu byumweru bibiri bishize. Yabonye benshi bavuga ku byago n'imvururu byahabereye, ariko nyuma abona basubiranye ubunyamerika nyabwo. Asubiza ibibazo by'ijwi rya Amerika, ambasaderi w'Ubuholandi Andre Hospers yanditse agira ati rwose natangajwe kandi ndacyatangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kutagamburuzwa kw'abaturage ba Amerika. Akomeza avuga ko yatunguwe cyane n'uburyo guverinoma yabyitwayemo igategura mu kanya gato cyane uyu muhango wabaye inkingi y'ubumwe bw'abenegihugu barangamiye ahazaza. Ambasaderi w'Ubuholandi Hospers agaragaza Capitol nk'ikirango n'amahame by'indangagaciro bya demokarasi mu isi, byashimangiwe no kuzuzanya kw'inzego 6 za guverinoma ya Amerika, arizo urwego nyubahirizategeko, urw'ubutabera n'urwego nshingamategeko. Avuga kandi ko ibirori byo kwa gatatu bizakomeza kuba ikimenyetso cy'uko demokarasi ya Amerika itajegajega. Intumwa zose z'ibihugu bitandukanye byo ku isi zagiye zifata zikanasakaza amafoto yazo ziri imbere ya Capitol ku munsi w'irahira rya Perezida mushya Joe Biden. Aba ambasaderi bahagarariye ibihugu hafi 200 bari bategereje ubutumire bwabo kugeza mu cyumweru gishize. Weiss avuga ko atari gutungurwa iyo babwirwa ko bazakurikirana umuhango w'irahira mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko byari bimenyerewe mu nama nyinshi zabaye umwaka ushize. Ati muri iki gihe cya corona nta na kimwe umuntu asuzugura. Bahisemo neza gutumira abahagarariye ibihugu byabo muri Amerika. Avuga ko yabonye ubutumire buvuye mu biro bishinzwe gahunda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kandi ko ari ikimenyetso cy'uko Amerika ishaka gukorana n'amahanga mu bucuruzi n'imibanire. Muri uyu muhango wo kurahira kwa Perezida na Vice Perezida bashya ba Amerika, ntihabuze kumurikwa impano zinyuranye z'ibyamamare by'Abanyamerika kavukire n'abahakuriye, ndetse byizihiye intumwa zari muri ibi birori. Ambasaderi Hospers avuga ko yanejejwe cyane n'uburyo umuhanzikazi Lady Gaga asubiramo indirimbo y'igihugu ya Amerika, kandi yashimishijwe cyane n'umuvugo w'agatangaza w'umukobwa ukiri muto w'imyaka 22 uherutse kwegukana igihembo cy'uwahize abandi mu mivugo Amanda Goldman. Ambasaderi w'igihugu cya Autriche Martin Weiss wasanga imbaraga z'ibyamamare zaragize uruhare mu gutuma buri wese wari muri uyu muhango yizihirwa, ndetse ko ntako byasaga kubona atari abanyepolitike gusa bari bahari ngo baganire mu mvugo yabiziga. Avuga ko byose byari biteguwe neza kandi byanogeye uwari wese mu bari bahari.
Arakoze Claude Ganza munyamagana. Tukivuga ku vyukurahira kwa Joe Biden nka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegetsi yarahiye mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu birimo nk'ikiza cha COVID ya 19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cinagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kugirana na professeur Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi muri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California ngaha muri Amerika, hamwe na Frederic Bamvuginyuvira umuhinga mu vya politique yanonose imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi, hamwe na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Urundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari New York muri Amerika. Bagarutse ku vyirahira rya Biden bahereye ku ijambo yashikirije yemekwa.
Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ngwara ya COVID-19. Igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 tigiriza aho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu imiliyoni 24 nk'igitegire c'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose n'ubwo abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19 iciza nuko ama vaccine aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu.
Yego. Ambassadeur Gamaliel kuri ico kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri kibazo gikiasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijani nshasha kubitorera inyishu izo tegerezwa kuvyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ari kihe leta yiwe ishobora gukora kubwanyu
ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu sibishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma nuwo avuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe icyo gituma agize leta mubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe mu gihugu ukumbure udaserukiwe mu bantu muri leta nshasha yakoze izo rero ngira nibyo zerekana ko agomba ko ibibazo byose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zotererwa inyishu hamwe bashize hamwe zotorerwa inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashikiye itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira ubukwa ntibyakeyovyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane zabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka ko gituma baciye bamusabira kuburanywa icyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye kigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishye imyerekano ya we hose kuri bose ubwabo usambura niko nzampa gusa n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yahakora icyo gicumuro yahora baciye bamucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bamvuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita kubashigikiye president Yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguza amateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na kabiri niba ntihenze ku gihe cy'Abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabona inyo ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze mu imyaka amajana n'amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu ibyo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga ni ikintu abantu babahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya cumi n'umunani biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu mushobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bagira ngo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa kuba basumba abandi burya n'izo ngorane byabonetse rero hariya kijya gihe itariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa iyo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida atazabashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'abantu benshi biyumvira mugabo barya bakubahwa bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batatse kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera ubu uri kurasambura demokarasi mugabo byarabonetse neza nk'uko perezida babivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika ishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu cyo nicyo cyigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegere ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama aratwara imyaka umunani umuzungu atwara imyaka ine gusa icyo ni ikimenyetso kitabesha ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nonyine bayitwararika
ngaruke kuri wewe Frederic bambwira inyumvira umuntu arabye ubwene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha ategeza ibintu barabona ko harimwo icyizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya muri mwo bariruhukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhutsa tuzi ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko itari gushobora guhungabana
birumvikana kubera impamvu zitatu impamvu ya mbere nyamukuru ni ibi byerekeye twita klima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya abaru abantu bayisokobera ni ukuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu cyukonona igisi tugendera ko idutunze.
Akaino nga duche du sozira makuru tukwa etuwa fitie mnika nukanya. Dushimira bagi zuruhara bose ngwa teguru guyongira wa shikire. Kuri mikro marikumena joe diane ni nahazwe. Hibigani ona makuru vya shizwe hamwe na Fatumadi Masikalala. Tukwemi tukwari mihana ya achu munhumbeo kukomeza kwini nda ikiza cha virusi ya corona. Kuzina gya bagenzi bachu. Tubike banu yetu ifuriza kwa ndanyamura ni kwa mzio mrimo vyose. Na hubutaha mugire weekend nziza.